imumva nijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Miriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cakiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu. Ikiganiro ni cyanyu, ibyiyumviro canke ibibazo byanyu n'intangere kugira duce irya nino ku byo tugira tuganireko. Abifuza kuturungikira telefone zanyu mukoreshe WhatsApp yacu ku nimero yacu ni 2 4 1 9 3 1. Ndasubiramwo 2 4 1 9 3 1. Ikiganiro rero ni muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mwese murararitswe muri iki kiganiro. Icegeranyo cy'umwaka w'2012 kwigwirirana ry'abantu ku isi cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho imiryango FINIWAPE cyerekanye ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na 2011 igwirirana ry'abantu mu Burundi ryiyongereye hagati y'ibice bibiri n'ibicindwi gushika kuri 21.9%. Bimwe mu biri mu bituma haba igwirirana ry'abantu hari imigenzo hamwe n'imico y'Abarundi ishyira imbere kurondoka, hakaba kutamenya kubyara ku rugero, kudaha agaciro uburyo bukoreshwa mu kurondoka ku rugero, hamwe n'abagabo batitaho ibijyanye n'ingene bubyara ku rugero. Igitigiri cy'abafatwa ku nguvu bakibaruka batabyifuje nabyo nyine biri mu bituma haba kugwirirana kw'abantu. Ariko imvo zituma haba igwirirano ry'abantu sizo zonyine, hari n'izindi tutarinze kudondagura, twisunze gusa ibijyanye n'imigenzo hamwe n'imico y'Abarundi. Kimwe mu byo leta y'u Burundi yabonye ko igwirirana ry'abantu rigabanuka ni gushyiraho umugambi wo kugabanya imbyaro. Ikifuza ko kugera mu mwaka w'2025 ku mubyeyi imbyaro zova kuri 6 zigashika kuri 3. Mbega uwo mugambi uriko ushyirwa mu ngiro gute? Muti noneho ko gwiki kugira ico kibazo kikira gishinga u Burundi gitorerwe inyishu? Abatumire ni bamwe mu babijejwe bari no ku rubuga kubijanye n'icyo kibazo. Umutumire wa mbere ni muganga Juma Ndereye, n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida mu Burundi. Ndabaramukije muganga Juma Ndereye.
Mwiriwe neza.
Ego me, murakoze kubona mwafashe aka kanya naho mufatiriwe n'andi mabanga y'igihugu.
Mwakoze kuntumira.
Ego me, uwundi twatumiye muri kiganiro ni Jean Berkimase Barumbanze, n'umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu. Ni mwishyirahamwe ABUBEF gishinzwe guteza imbere ineza y'imiryango. Ndabaramukije Jean Berkimase.
Ndabaramukije.
Ego murakoze namwe kubona mwigoye mukafata aka kanya kugira mugire intererano muri kiganiro.
Murakoze kudutumira.
Ego me, ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro, reka tubanze twifashishe igice gito ku nkuru ya mugenzi wacu kuri ico kibazo nyene tugiye kuganira ko
nyinshi muri iyo miryango niyo muri zone Ngoma yemeza ku mugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshye ko bawushira mu ngiro. Bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka, abandi bakabona nyabuna ko kugabanya uruvyaro arico conyene coje imbere y'indi migambi mu miryango. Ico bikoze nkuko abo banyagihugu bavuga nuko bakenyezi ari bo hanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo. Ivyo bikava hanini ko abo kenyezi ari bubaha umwanya ukuyabaremesha kiyago mu gihe basanze mu mihana mu kubigisha kugabanya ivyaro n'akamaro kavyo. Bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba Nyabibuye ati uwo mugambi uratugora
ibintu byo kuvyara kurugira muri sanswe byari byiza mugani cy'abantu atabikurikirana neza giye kuko sinda byumva neza mugwe ntibabantu manya kamike cyane yo nk'imyaka ibiri yonyine simyi cyane mugandi ndiko ndamaza gukebwe ndumva ko bitagenda neza
wewe hakuru yigombera abana beshi beshi Nikanaje ntabikeneye
kuvyara kurugero kubera bataje ko kwa muganga babaha impanuro abagabo yego bamwe tabyumvikanye n'umugabo cyabe ingorane kubera we atabisha kubyara abana batatu bashaka abana batanu.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Musongati babona ko ico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bubanuko bw'igihugu. Abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe ata myaka cumi iheze bari munsi y'ibihumbi 45. Aha rero indongo ziyo komine zigatera kamo amashirahamwe mpuzamakungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo zishike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya imvyaro. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru. Reka ikibazo cya mbere tugitumbereze kuri muganga Juma Ndereye. Leta yihaye intumbero yuko mwaka wa 2025 kumubyeyi imvyaro zuva kuri zitandatu zikaja kuri zitatu. Iyo nkuru twumvise muri komine Musongati. Musongati ni komine imwe mu makomine menshi agize igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru irabatera intege canke irabaca intege mu migambi ya leta yihaye?
Urakoze cyane. Hamwe twoca duciki intege twoca dutanga imihoho, ariko sinibaza ko ari uko umuntu yobifata. Nivyo, nakazi katoroshe, ariko kandi hariho ibitari bike biriko birakogwa kandi twe turavye dusanga turiko turatera intambwe. Kumbure hariho n'ibindi bikigoranye, ariko muri rusangi umuntu ntiyofata ko menga takiriko kirakogwa. Ivyo sivyo na gatoya, hariho intambwe zitari nkeya tumaze gutera, ariko kandi haracariho n'ibindi bikenewe ko tubandanya dukora. Ivyo navyo birabandanya bikogwa ko hari imigambi itegeza gushirwa mu ngiro kugira ibikogwa bibandanye. Sinzi ko mushaka ko nogira ko ngo ndabahe uburorero kuko
duhe uburorero bw'izo ntambwe izo ntambwe umaze gushika ko.
Murakoze. Uravye icigwa cyakozwe mu Burundi mwaka w'2010 cyitwa Enquête démographique de santé EDS. No kuvuga twasanze muri ico gihe umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero ya yibaruka hagati y'abana batandatu n'indwi. Bari banditse atandatu n'ibice bine, ariko kubera atagice cy'umwana twafashe yuko ari hagati y'abana batandatu n'abana indwi. Hanyuma vuba muri uku kwezi kwa gatatu haherutse gusohoka ibiharuro bya mbere vyiyo vito kingwa nyene casubiwe gukorwa muri uyu mwaka mu mpera y'umwaka w'2016 no mu ntango w'umwaka w'2017. Bitwereka yuko ubu tugeze kubana hagati ya batanu na batandatu, tugeze kuri batanu n'ibice bitanu. Bisigura rero yuko hariho intambwe tumaze gutera. Tugiye kuraba rero mu biharuro tuba dufise bita vya rutine, ivyo iyo dukoresha iyo turiko turasuzuma umugambi. Hariho intambwe nini cyane yatewe, kuko uravye umwaka w'2000 twari dufise ibice babiri n'ibice indwi kwijana hajya abakenyezi b'abarundi kazi bubatse nibo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ubu tugeze turavyo ivyo biharuro tugeze kuri 42.5% mu mwaka w'ibihumbi 2016 bisigura yuko twateye intambwe kandi tuganiye n'abahinga bize byerekeye igwirirana ry'abantu demografi batubwira ati kugira ngo ijye ntumbero leta yihaye muri vision 2025 yuko tworonka umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero umwaka w'ibihumbi 2025 iyo bafise abana batatu bisaba yuko twadufise n'ibiburiburi ibice 60% by'abakenyezi b'abarundi bakoresha ubwo buryo birumvikana rero yuko ntiturashikirisemo nivyo ariko turiko turatera intambwe tugana kuri iryo sebo kandi twizeye yuko abarundi n'abarundi kazi twese dushize ingufu hamwe bishoboka ko twoshikira ugo rugero.
Murakoze imbere yuko duha kanya Jean Berkimase nawe ego turi mu mwaka w'2017 hasigaye imyaka 8 gusa ntihenze kugira dushike kuri iryo hangiro mwihaye rya 2025 kugira umukenyezi azubashitse ku bana batatu muravye ingene muri ko murabikora mubona muzoshika kuri ico gitigiri muri iyo myaka 8 gusa sigaye. Alo? Alo? Ego miharabaye ingorane mu buhinga bw'ivyuma. Ego me muganga Juma ndereye muratwumva?
Ego ndavumva.
Muratwari hari habaye akagorane gatoyi. Nariko ndavuga hasigaye imyaka 8 gusa kugira dushike mu mwaka w'2025 uwo mugambi mwihaye wo gushika ku babyeyi babyara abana batatu urabye ico kiringo c'imyaka 8 gusa isigaye mubona muri leta ico mwihaye mushobora kuba muzogishikako?
Birashoboka ariko bisaba yuko abantu baje hamwe bagateranya ingufu hanyuma dukoreye hamwe birashoboka ko twoshobora gushikira kuri iryo hangiro ariko rero ico cigikorwa cokorwa n'umuntu umwe canke n'ubushikiranganji bumwe gusa birasaba yuko ubushikiranganji butandukanye buterera agacumu ku bumwe ari naco gitumana cane cane ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu barafise uruhara ntangere barashitse ico bategeza guterera hariho amashirahamwe y'abasanzwe bikorera utwabo barafise ico bategeza guterera hariho abari mu madini nabo nyene barafise uruhara rw'iwabo bategeza guterera abarundi bose bagiye hamwe tukumva ko by'ukuri ari ikibazo cy'inkora mutima tugakorera hamwe birashoboka kuko ugiye kuraba muri iyi myaka 10 iheze ugiraraba ingene Burundi bwagenda butera intambwe ku mwaka twongera ko nk'ibiharuro bigera ko kuri 3 ku mwaka bisigura yuko muri iyo myaka 8 hamwe twoza turashira ko ibyo 3 twadurose 24 guteranya na 42 dufise urumva ko twoba twashikiriye ariko rero ntivyoroshe nkuko ndabivuze kuko iyo uko tuzogenda turiko turatera imbere abantu bagatangura gukoresha ubwo buryo ariko barabukoresha uko batera bagwira gose niko kandi bizoba bigoye kuronka abandi bashasha binjira ari naco gituma uno munsi kumbure biracoroshe gato yakuza tuyaronka abantu ariko tuvuge nko mu myaka 4-5 iri imbere bizoba bigoye ko dukwiza ivyo bitigiri twahora dukwiza ku mwaka ariko kandi abantu bose abarundi n'abarundi kazi tugiye hamwe tugashira ingufu hamwe birashoboka.
Ego murakoze reka Jean Berkimase barumbanze nawe murumvise iby'ubuseruki ya leta avuze namwe mujejwe kwigisha kubijanye n'uwo mugambi wa leta kuko amashirahamwe yose akora kuri ico gisata yishinga imigambi ya leta. Jean Berkimase ku kibuga mubona bimeze gute mwebwe mubikoramwo mutangizo nyigisho?
Murakoze cyane nk'uko umuyobozi aje kubishikiriza nivyo turi ku kibuga je nkora mwishyirahamwe ABUBEF ishyamwe gyigeze guteza imbere ineza y'imiryango. Rero iyo turiko turabakira turabona yuko hakiriho intambamyi zimwe zimwe arizo zize umuyobozi avuga ko twaheza tugafashanya bagafashanya n'abandi muri abandi rero twebwe nta bubesi turimwo. Turi mu gisata kimwe mu mashyirahamwe amwe yaherije kuvuga afasha ni ukuvuga pe aha inguvu ashyigikira ubushikiranganzi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'urwanya sida na cyane cyane ibyo bijyanye n'irondokajya n'amagara meza. Mugabo rero turaje turasanga aho akiriho intambamyi zimwe zimwe zituma batarajiduka neza ngo bade umugambi naho tubona ko biriko biratera imbere turatubwiye no mu minsi iri heze. Ahantu nk'akarorero ko kutiga kwa bigeme cyane cyane
uzivuge mu ncamake unyarusa uzivuge mu ncamake.
Ego hariho nko kutiga kw'abigeme hariho nk'usanga twebwe abakozi bageze kwakira abantu batabimenyereye hariho ibintu by'amadini amadini amwe amatari abirekurira hari usanga hariho aba bana mwigeze kubyumva ariya musonga abantu umwe akabyemera undi ntabyemere cyane cyane abashinga ntawe hariho usanga amavuriro abikora ari kure na kure hari usanga ibihuha ni byinshi hari usanga abigira sindabibazwa hariho abagira batamenya neza batazi ingene ibyo bintu bikora hariho rero n'imigenzo nk'uko mwabivuze imigenzo ijyanye n'ingene igihugu kiba kimeze dufashe nk'umuntu avuga tugiye mba mu rugo rwiza mu Kirundi rwa rugo rusa abana batandatu indwi urumva ugasanga nk'ibyo kugira ubihindure n'ibintu tugenda duhindura bukebuke duhereye nko kuri twebwe nyine mu bakozi hama tugaca duhera no muri abo bana igihe nyine tugenda turakorana badufasha mu rwaruka n'abantu nyine bandi tubana mu kibano akabazo tugerageza kugira ngo turabwe ibyo tuza turabifuta bukebuke.
Ego mehi ibibazo ni byinshi ariko reka tubanze duhe akanya abanyagihugu nabo bifuza kubaza abatumire ni muganga Juma ndereye umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara meza mu bushyiranganyi bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida. Undi mutumire ni Jean Berkimas Barumbanze n'umwigisha kubijyanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe ABUBEF gishinzwe guteza imbere ineza y'imiryango. Turi kuganira ku kibazo cyo kugabanya imbyaro mu gihugu cy'u Burundi. Emile mwiriwe
neza.
Ego me mufise kibazo mufise intererano munyarutse.
Ego muri make ndabije intererano gatonya ndasozera ku kibazo. Nagombye kuvuga kugira icyo mvuze ku icyo kiganiro mwashyizeho cy'inkora mutima. Ku bisanzwe biragoye ko mu Burundi ibintu byo kugabanya imbyaro bizojya mu ngiro kuko nk'uko nabivuze hari ijambo rikunze gukoreshwa mu Burundi ijambo ryari ngo tubyare aho dushobora kurera. Rero jewe bikantera amatsiko nkibaza ati mbe umuntu ashoboye kurera abana bangahe ku heri kumbura ako kabazo baragira icyo bakavuze ko uko ari babiri kuko ubiravye mu Burundi abantu bifise sikirenga. Iyo rero bavuze ati tubyare aho dushobora kurera umenga hari igice kimwe kimeze nk'ikigizwa ikindi kigahabwa ububasha bwo kubyara abana benshi uko ndaguye nk'akarorero murantunga kubikoresha uko kuko n'ibintu bigaragara.
Ego munyarutse.
Ego mu Burundi hari ubwoko bushika butatu bwemewe n'ibwirwa shingiro. Hari ubwoko bw'abahutu, ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa. Kumbure abatumire bagira icyo babivuze ko ubwo bwoko bw'abahutu ni bice bishika birenga 80 ngira ngo kwijana na bingahe bice 80 ngira na bine ubwoko bw'abatutsi ugasanga ni bice 14 gucyo n'igice kimwe ngira ngo cy'ubwoko bw'abatwa. Mbe ngerageje kubaza nk'uwo waje bw'ibintu byo muri ABUBEF nta nicyo no kwita partie cible bafatiraho ngiyo sensibilisation yabo iyo himiriza ryabo rikunde ntibabona yuko bafatira ku icyo kibazo cy'abantu bafise igice kinini mu Burundi cy'abantu benshi. Murahoze ngira ngo barampinyishe.
Wewe uvuga yuko abahutu ari bo bohimirizwa ubundi bwoko bakabureka?
Oya, hari mu bisanzwe biri kurigisha hari ikintu ushobora gufatiraho ukavuga ati iki kiri hagati cyane kirashobora gufatirwa ko nicyo nise partie cible sino ubundi bwoko ntibofata ntiboreka bacabure ngo bafate umugabo boshira ingubu cyane kwico gice kigaragara neza ari cyo abantu baterabwirana.
Ego me ikibazo gitumbereje kuri Jean Berkimas, ariko reka tubanze tugihe muganga Jean muganga Juma ndereye mu bushikiranganje bwa magara y'abantu ari bwo buserukira leta y'u Burundi. Nyakubahwa muganga, iki kibazo cy'uyu muntu mu kishura gute?
Arakoze cyane ku kibazo cyiwe, ariko numva menga ariko aragishiramwo intumbero ya politike. Je ndu muganga si ndu munye politike, ndamwishure nk'umuhinga w'umuganga ajejwe amagara y'abantu atari umunye politike. Ibyo kugira recensement y'amoko je ntayo ndagira ntabyunzi, ariko uko bigenda kose twebwe nk'abaganga icambere dushira imbere niyo turiko turavuga uburyo bwo kugabanya imvyaro, ni cyane cyane amagara y'abavyeyi n'ibibondo. So kubera ko abahutu ari benshi, abavyeyi babo badakeneye gukingirwa n'ibibondo byabo. So kubera yuko abatutsi cyangwa abatwari ari bakeya aribo bibereye ko dukingira abavyeyi babo n'ibibondo. Ikigira kabiri ni uko igwirirana ry'abantu bifise ingaruka mbi ku iterambere y'igihugu cyose muri rusange. Tubifatiye rero kuri ako karorero, twumva abarundi bose atanu mwavuyemwo bategereza guhimirizwa, baba abo bahutu, abatutsi, n'abatwa, n'abandi n'abanyamahanga mbere babaye mu Burundi, nabo nyene bategereza guhimirizwa ku neza y'amagara yabo, amagara y'ibibondo vyabo, ineza y'imiryango yabo, n'ineza y'igihugu. Kuko n'Imana yaturemye, imbere yuko Imana irema umuntu abaza basoma ijambo ry'Imana barabizi, umuntu niwe kiremwa cya nyuma cyaremwe n'Imana. Imbere yuko Imana irema umuntu yabanje gushiraho ibimukikije itunganya ibizomutunga. Ikibazo rero cyaduka iyo abantu bariko bariha kugwiza irondoka batareko bararaba ibishobora gutunga abo bariko bararondoka. Kuko n'Imana yategekanije yuko imbere yuko turondoka, imbere yuko tugwirirana, tubanza kuba dufise ibishobora kudutunga.
Yego, murakoze Jean Berkimas barumbanze abahutu, abatutsi, abatwa, mubaha inyigisho zimwe kandi bose bakwiye kugabanya imvyaro cyo kimwe mu twishure cyane mwishure uyu Emile yabajije.
Murakoze cyane, n'ikibazo numva nk'uko umuyobozi abivuze, twe dusanzwe turaye abafundi muze kwa muganga. Rero mu ncamake iyo turiko turabigisha, iyo turiko turabasigurira n'ibyo dukoresha, ntitubaze ngo uri umuhutu cyangwa uri umutsi cyangwa uri umutwa na cyangwa iki. Ibyo twebwe nibaza ko tutarimwo, mugabe turabishinga ni iki kugira ngo dushobore gusigura neza akamaro kirondoka ijana n'amagara meza, na cyane cyane uwo mugambi wo kubyara abo dushoboye kurera. Ni uko tuba dukeneye ko uwo mumama, tuba dukeneye ko uwo mwana cyane cyane ibi bita ko umumama ashobora kugwara cyangwa agatwarwa urupfuka akitaba Imana, ariko aratanga ubuzima bw'uwo mwana, hagapfa uwo mumama, hagapfa n'uwo mwana, cyangwa uwo mwana akajya mu ibarabara. Urumva twe ntacyo tuba turiko turakora. Twe dushaka ko umwana mama wiwe bikunda na se wiwe bakagira amagara meza, niyo siniganiye. Hanyuma ikindi nacyo ni umukebura w'agatoki, kuko turabivuga igituma tutabiraho twebwe, ni uko tuzi uburyo busanzwe buhari. Hari uburyo buri bufiswe n'umuntu, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba iki, arawufise uno munsi acerekana ko ejo azoba awufise, azoba bikiri meze kwa kundi. Turavuga tuti raba iyi si aho umuntu aba, aho mba jewe nimba mba muri ari zinga tekse heka zinga uko no bavyaze higendo ntihazo kwevuka bikunda agasiga zoguma ari gatoyi aho zofise hose tuba ngo zoba ngo muri benshi no tuta gutora abandi cyangwa oyaye. Hanyuma ikindi nacyo no kuraba ko abahutu nibo ari bo benshi bakumva bya ko bangana, abatutsi ari bake bakabyara ko bangana, abatwa bake bakabyara ko bangana, bose urumva hazobura umwe atera imbere nta muntu adotsembe, nta muntu adotsembe, nta muntu adotsembe, kubera batagiriye rimwe umugambi batawumvise rimwe ngo gukurikize rimwe hose. Umwe ntashobora kuvuga ngo inge nigisaba ngo niba ari benshi mundi bako ibyo tudashobora kubikorera ko na gatoyi. Nibaza ko kwihangana tubashyira hamwe kubera amagara na yabose se umusayi umwe cyangwa uri.
Murakoze, nibaza ko yatahukiwe. Mutangara kuri telefone, mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me mutangara muhagaze he mwifuza gushikiriza iki munyarukije?
Ndiye. Amarazeze abajya ngamazo mutumirwa. Mhm. Biragaragara ko Afrika n'abarundi muri rusange ntago bishoboye mu buryo bw'imitekerereze bakenera umuranda ta. Ikibazo cyanjye ni abona hato itegeko rikumira abantu kubyara abana aba naba abona byatekeye ikibazo kuko nge nibwo buryo ngo nabubereye Afrika.
Ego me
bazagana none ubu mutumirwa kuki adafatwa ingamba ubona zihamye zo kwigisha abantu utuntu bana ejo n'ibintu ubona bidafite ireme ariko nabazaga kuki adatorwa amategeko ahamye ashimangira ibyo bintu abona byatekeye ikibazo byamutse bikoze.
Ego murakoze muganga Juma ndereye kuki mutaja muri leta ngo musabe yuko haba itegeko rishigwaho mu yandi mategeko agenga igihugu yo kuvyara abana mugashiraho n'igitigiri ntarengwa.
Murakoze cyane ibyo birashise abovyega ariko nk'umuhinga je bambagije sinohanura leta ko yofata itegeko kuko kenshi iyo ni nzira idashika. Hariho ibihugu vyigeze kubigerageza bararonse hamwe kubera bashiramwe inguvu nyinshi bararonse inyishu yari ibereye muri ico gihe ariko nabo barateje baragaruka inyuma. Igikuba gihari kandi gihambaye dutegereza kumva twese abarundi n'abarundi kazi nuko aha turiko turavuga ibintu byo guhindura mentalite guhindura uko umuntu yari asanzwe yiyumvira uko abayeho ivyo navyo ni igikorwa cyo kwamiza ko bifata umwanya ariko kwama turiko turabishyiramo ingufu kugira ngo abantu batere babitegere kandi biramaze kubonekana no mu bindi bihugu aho umugambi nk'uyu wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika Burundi aho wateye imbere cyane ntavyo gushyiramo ingufu bakoresheje bagiye barahinyiriza abanyagihugu bagiye barabasigurira bagiye barabigisha guteba iyo bakenyezi nabo bubaka maze kubona ineza yo gutandukanya imbyaro canke kuzihagarika bikenewe bonyene basigara bariko baravuga ati kume bujya naho leta yavuze ngo abana batatu ahubwo twebwe hari nubwo twoshobora guhereza kuri aba babiri birakwiye muri Il Maurice naheruka yo umwaka w'2014 abantu bo basigaye bavuga ati one is enough niko umwana umwe arakwiye bisigura rero yuko abantu uko ugenda uri urabigisha aho niho ngarutse guco Berkmans yavuze nuko tuza turareka abakenyezi bige n'abagabo babo banashaka bige abantu bajijuke bamenye ubwenge hanyuma tubandanye turiko turabahimiriza uko tuzobandanye tubahimiriza nabo nyene barazi bazomenya gutora barazi cyati n'ururo barabona kanatsinda none uno munsi abarundi batari bake bariko arabona ingorane ziri gwirira n'abantu kandi nabo barabona yuko bategeza kugira icyo bakoze ni ukuvuga rero nuko tuza turasenyera ku mugozi umwe tukabandanya tutarinze gushyiramo ingufu ni guhimiriza niko kazi gakomeye cyane twoshobora gukora.
Ego me kuri mwebwe rero nta nguvu zikwiye gushigwamwo n'umuntu akwiye kuraba igikenewe kugira uwo mugambi ushike ku kwihangiro ryawo. Turafite Daniele kuri telefone. Mwiriwe Daniele.
Mwiriwe neza.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Nda mu ntara ya Makamba.
Mhm, nyarutsa.
Nagira ntangureshimiye umutumire.
Ego.
Hanyuma sengera ko ndamubaza akabazo yabuze yuko hari aho byaga kumva kuri iryo himiriza duhane muri mu mayire ya komono hadi none yasanze ubageze kubabyara bangahe bo babigendeje gute izo nyigisho zari zimeze gute zimeze nk'izo mu Burundi kuko ngaha mu Burundi baratubwira ngo byara aho mushoboye kurera ngaho wasanga ababivuga bafise kumbura abana benshi nubwo wasanga aruko bafite ibyo baba none kubera iki batinya ko gihoba itegeko kugira ngo tuzoshe tubafatira ko akarorero.
Ego me murakoze reka twakire kandi na Jire mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me mugire ko munyarutse.
Ego deshene shaka gushikiriza.
Ego.
Nuko ahubwo leta yakwiye kugira politiki ikomoye. Yo kugabanya inzara. Na cyane cyane gahimiriza yuko none abantu bagerashanye saka abantu ataburyo bafite.
Nta guciriyemo politiki itanzwe iriho uyinegura iki imbere kubandanya.
Oya politiki hari barashyiramo ingufu zihambaye ku buryo urenze ku byo babashinze ahanwa. Uka nk'ubu uvuga bati umuntu azobyara abana batarenga batatu urengeje batatu agahanwa. Urabona abantu benshi usanga bafite ubukene, usanga abantu benshi bifite, usanga bafite abana bake. Mugabo rero leta nayo urabona nta politiki irashyiramo, yashyigiyemo nta ngufu ishyiramo, n'urenze ku byo babavuze nta na kimwe. Uvuga ngo babyara bashoboye kurera ngo n'igihugu gishoboye kurera. Kuko abantu hari igihe ryadamo ku buryo uzoba benshi uzoba yahanwa. Biba byiza rero yuko bashyiramo n'ibihano urenze kuri iryo tegeko agahano. None mu Bushinwa ni nako bagabanije ibyaha bakabyara umwana umwe bigakunda. Kuko niho byovanga kandi duke.
Yego mbi.
Ikinagare?
Murakoze. Reka tuha akanya ubwa mbere Jean Berkimansi Barumbanze. Abanze yishure Jire. Jean Berkimansi, ubona aho baho politiki itomoye kugabanya imbyaro cyangwa hakajyamo no guhana?
Yego murakoze cyane. Nagira mbaze mbere gatoyi mutangara kandi hari yavuze avuga ngo twohimiza nk'uko nyine ko yabitanguye. Nashaka nunganire muganga mvuga nti iyo turi mu gukoresha uwo mugambi hariho amateka n'amategeko mpuzamakungu dutegereza gukoresha le donsho bitare duwa. Ayo mabwira rero umva duciye dushyiraho ngo tuyarenge tureke guha uburenganzira bw'umuntu ifatira umugambi ifatira ingingo ifatira intumbero. Urumva ko tuba tubonyanze ako gateka kiwe. Ikigira kabiri ni uko bategerezwa kugira contribution, bakagira uruhara nabo muri mu kubitahura. Kuko tuvuga ngo dushyizeho itegeko, iryo tegeko urumva utari urishyizeho bitumvikana batabitahura, ni umugozi utambitse mu nzira uja gutegwa ari we wese atumva atazi n'icyo aba ariko arakora. Ibyo bibiri numva nabyo byo gufasha kugira ngo yumve ko gushyiraho itegeko bitabaye ngombwa. Biba byiza ko umuntu umwumvisha hama tugakurikiza le droit y'ababikoresha novuga dusanzwe zihari. Kuri ntuze kuri cyane cyane Jire navuga ati joba nk'itegeko.
Yego, ni nacyo yije kwishyura guhana.
Gisa nk'icyo nyine ati byiza bafatirwa ibihano. Gufatirwa ibihano kuko atavuga ngo basiga amategeko bafite abana benshi kubera bose byinshi. Nibaze naho nyine ko atari ibyo kubera mu byo navuze bishobora gutera ikibazo uko utamenya kurimo mu bituma tutijuka uwo mugambi. Si ngombwa nuko bafise uburyo buhuye ko bafite abana benshi nubwo ushaka mbere karaba bisanga ari igihushane kubera barabyumva bakabizamo bakaza muri uwo mugambi hakiri kare bakabikoresha. Rero nicyo ntuma navuga nti nibyo biba byiza dushyizeho itegeko tubanza tukareka buhoro 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 umuntu agenda akabyumva akagenda abyumva buhoro buhoro none akazigiramo uruhara na kahita ukoze nyene atarimo ni nk'uko ubikoze ubikoze ku ruhara rw'abandi. Urumva byiza rero ntuhanura yuko twogenda bukebuke gutyo nyene abantu bakabyumva hanyuma bakabyinjiramo ubugama twebwe natwe abaganga tukaba turi ngaho kugira ngo tubibafashemo ubwabo tutabwiye muri leta ngo fata ingingo fata iyi n'umwana yawe. Nibaza ko bitaba byiza na gatoya.
Ego me murakoze muganga Juma ndereye imbere ko tubandanya mwari mwadusabye umwanya muto ariko ibibazo biraboneka yuko bihambaye. Ragira tubasabe yuko mwotwihanganira mukaduha uwundi mwanya muto sinzi ko muvyemeye kugira tubandanye.
Reka tubandanye.
Ego me murakoze cyane. Reka muce mugira ko mwishyura ikibazo cya Daniele Ire Maurice muheruka muri Ire Komore muramba bari muheruka. Ngo izo nyigisho
niwe yabuze Komore ariko ni Maurice nagiye.
Ni Ire Maurice mu bacire ku mayange ingene bobo bigisha kumbure twumve yuko ari cyo abarundi buhakura.
Urumva hariho ibintu bimwe abarundi dusamara ko kandi bidutera ingorane. Ire Maurice batanguye umugambi wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu kuva mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda muri 60. Twebwe ugiye kubiraba neza umugambi wari watanguye nko muri 87 ariko haciye habaye ingorane igihugu caguyemo muri 93. Tumara imyaka hafi 10 ibintu bimeze nabi, umuntu adashobora no kuja ku ivuriro ariko arara ahunga n'ibiki. Twaragize ingorane z'intambara, ivyo rero byaradusubije inyuma.
bisa nuko akazi kasubiye gutangura neza hafi y'umwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na kabiri na kane na gatanu niho ubuzima bwasubiye gutangura mu gihugu. Ugiye kuraba rero nababwiye yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri twari dufise bibiri n'ibice indwi gusa ku ijana by'abakenyezi aribo bakoresha ubwo buryo mu myaka itarakwira na mirongo ibiri, ni ukuvuga mu myaka cumi n'itandatu tumaze kuronka abakenyezi mirongo ine na babiri n'ibice bitanu ku ijana bariko barakoresha ubwo buryo. Ibyo bisigura yuko no mu Burundi abantu ntibareke kwihebura, turiko turatera imbere. Ariko rero ntibisigura yuko tumaze gushikira isemo, ni nacyo gituma tubandanya tuvuga ati abarundi nibategere yuko kazoza k'igihugu tukazemo kugabanya imbyaro kugira ngo tubeho neza, twibesheho dukura ibidutunga mu bidukikije kugira ntitubihonye, tubandanye tubayeho neza. Ari nacyo gituma igikenewe ari kubandanya duhimiriza abantu. Muri Ile Maurice rero mu ngo nyinshi usanga bafise abana babiri, ntibarenza babiri kenshi. Hari na bamwe mbere ubu bakubwira ati umwana umwe abakwiye, ariko umwana umwe naho ugiye kubiraba aba ari ukwiyumvira nabi, kuko bujya mu rugo urugo rwubakwa na babiri. Ni ukuvuga yuko iyo dushatse yuko abantu babandanya babaho nk'uko bariho uno munsi, igiti giri dufise uno munsi co ariyo cobandanya kibayeho, ni uko umwe wese aronka uwuzomusubirira. Ni ukuvuga n'imiburiburi urugo rwose rwubatswe rwategereza kuronka abana babiri. Ari nacyo gituma leta y'u Burundi yoyo kandi nishure n'uyu muntu menga naho ariko aravuga ibya leta y'u Burundi menga ntaje imigambi ya leta y'u Burundi naho nyene kumbure niho twateza guhera abanyagihugu nabo abenegihugu baza barigishwa kumenya imigambi ya leta. Leta y'u Burundi irafise intumbero irashe yanditse muri vision 2025 ivuga ati tugabanye tube ku bana batandatu n'ibice bine ku mukenyezi dushyire kuri batatu. Urumva politike irashe itomoye niyo politike leta iratanga intumbero, abasigaye rero ko abahinga bakora kugira ngo iyo ntumbero ya politike yatanzwe tuyishikire. Leta rero yamaze gutanga intumbero kandi yabikoze neza cyane, abahinga natwe turi ku kivi turiko turakora, ariko ntiturashikira isemo leta yaduhaye, ariko turavye tubona turiko turaja mu nzira yo. Biracakenewe yuko tubandanya tugakorana n'abandi abo byega bose abashobora guterera agacumu k'ubumwe, ariko ntiyagira umuntu aca yihebura ngo birayangaye noneho biraheze. Oya, ntibirageraho bihera, ntibirayangara cyane rwose, ariko kandi duteza kumva ko duteza kugikorera ko twese nk'abarundi, abarundi n'abarundi kazi bose duteza kugikorerako.
Murakoze. Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi rya Amerika i Washington. Abatumire dufise ni muganga Juma Ndereye mu kiganiro muri Isanga n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara y'abantu n'amagara meza murambabarira ni mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya umugera wa sida mu Burundi. Uwundi mutumire ni Jean Berkimas Barumbanze, umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe ABUBEF gishinze guteza imbere ineza y'imiryango abifuza kwakura no kugira icyo bashikirije. Ni benshi. Travise Emmanuel kuri telefone. Mwiriwe Emmanuel.
Mwiriwe neza ku Ijwi ry'Amerika.
Ego me tubasabe munyarutse muhe akaryo abandi bari inyuma.
Nagira mbazo umutumi ku ruhande rwa leta icyo bakora ku munyagihugu muto muto aho ngaho mu cyaro, babagira inama y'ukuntu bashobora kuringaniza urubyaro, kuko hano Kigali mu Rwanda ho bica mu byo bita akagoroba k'ababyeyi. Najya mbireho uko babasha kubikora. Murakoze.
Akagoroba k'ababyeyi mu Rwanda n'agakimwo bidusobanurira neza?
Naho ababyeyi bajya mu aho ni nk'inama bakora ku mugoroba, hanyuma bakabagira inama y'inguko zubaka uko bashobora kuringaniza urubyaro n'ibindi byo mu muryango.
Ego me. Murakoze. Reka twakire kandi na Steven. Steven mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me. Mushikirize ikibazo cyanyu cyangwa intererano.
Nagomba ndabwe uwo yaje aserukira ubushikiranganzi bwo ngaho i Burundi
Ego.
Mara fisi umugambi wakuizisha kuvira kurugero ababyeyi bunga. Ariko hariho amasengero menshi usanga ariko arigisha ngo ubwo buryo burameze nabi bumeze burica ugasanga niko birasubiza inyuma uwo mugambi wa leta ibibazo bava basanga biriko birasubiza inyuma kandi amasengero ariyo afise ariyo afise ububasha bwinshi ngaha mu Burundi wacu ikindi kibazo mbe leta yicyo irategura iki kugira ngo havuke abana bafe ngaha mu Burundi wacu ko mbona umeza hari n'icyo ya kera usanga ijya ituma abantu babyara benshi nko kuvuga ngo muribaruka ngo murabyara benshi mu mpeka hamwe kandi kuvuga ati muribaruka mugashyira munsi muribaruka murababyara mushobora kurera ikibazo cyari icyo.
Ego me murakoze, reka tubanze duhe kanya Jean Berkimasi Barumbanze imbere yuko duha kanya muganga Juma Ndereye. Jean Berkimasi, ni gerageza wishyura abantu babiri.
Ego murakoze cyane, ibibazo bishakwa nka bimwe naho nyene baravuga bati banyarucari mbega bo bashikira gute boronka inyigisho gute iwabo we yatubwiye ngo ni
akagoroba k'ababyeyi
then batatugera cyo ko dusanze tukagoroba mu iwacu nta kare umugabo tubikoresha mu bundi buryo mu bundi buhinga then tukagoroba ku murango turafise ingere dusaye tubikora tukagira ico bita amasensibilisation turahuriza abantu hamwe tukage tukabashikiza ivyiyumviro nakaba bakatubwira ivyiyumviro tukabigisha tukabasigurira turashobora guhuriza rimwe arabo arwaruka turahuriza hamwe rw'abanyeshuri cyangwa atabanyeshuri turahuriza hamwe abantu bari mu migwi itandukanye nk'akaba nk'abantu usanga bagendana nk'umugabo wa sida turahuriza hamwe nk'abantu usanga badandaza imibiri abantu bagira n'abagabo benshi turahuriza hamwe ndetse n'ubwo twifuje gusa mbere tukajya tubasanga no mu misozi hariya mu kati waba bari cyane mu misozi ya ruguru tukabasanga tukabagisha utunama amanama tugahura ari abo basanzwe mu mice itandukanye kuri Steven avuga ati mbega eglise yoba ifise turabizi cyane ko eglise ifise uruhara mu gusigurira mu kumvisha abarundi
eglise n'amasengero mu Kirundi
n'amasengero ego murambabarira urumva turazi ko ifise uruhara kandi bashikira abantu benshi urumva natwe bavuze bati reka natwe tugende buhoro buhoro babwira ati hirya y'ejo haje imyaka na miliyari kuri bibiri n'ibice bibiri ku ijana mugabo tugeze kuri 40 yavuze n'ibinogo byagiye birahaba tutari ko turakora mugabo urumva natwe aho ico duca dukora uko tubereka uguhitamo neza niho kuko ndari yavuze ati mbega mushya y'itegeko ya tubereke guhitamo neza umuntu hakoze kubyara abana adashobora kurera abana bahita n'ubuzima bwiwe bagatuma abandi bataregwa arabe ikijanye mbegiye iyo sengero ryo arikorera gute atakomeye atameze neza ataronka umwanya nico gitondo gute turamushyira ngaho nawe akaraba igishobora kumubesha igishobora kumubesha ngo nashobora kuba sin ahandi ho ibintu by'imigenzo hari imigenzo twe dusanzwe dufite avuga ati urabyara benshi nte kamwe nabwe ku rugo rwiza mu Burundi ari arufite abana benshi mugabo uruma nicyo turiko turakorera kugira ngo turabe ko guhinduka muri azise ejo si hirya ejo ni ingazi nk'umuntu agenda arimo agakoroka ahandi akaduga akagaruka ahandi agashika hejuru bigakunda tugenda buke rero nicyo gituma tuvuga tuti iyo migenzo ya kera yo kuvuga ngo tugire uku n'uku n'uku ibintu baje bakoresha ugasanga abana babyara agashyira ku misozi wuzura akajyana ku wundi wuzura akajyana ku wundi ubu ntibigishoboka ubu ntibigikunda aho usanga umwana umuntu acana amakara abana abyaye bakazocana amakara ubundi abyaye akazocana amakara atagipimo na kimwe afise ntibishoboka ayo makara ntashobora kuboneka dushaka ko abantu baje babyumva rero bakumva ati ejo turashobora kugira ingwa nimba uno munsi imeze neza menya ko bagiye urikora byara bashobora kutoroherwa rero
tushatabwira
tuti ibyo bya kera bamuraba tuje turaba ikiruta ikindi tuje turahindura buhoro buhoro
ego dusabe muganga Juma Ndereye nawe yishure Emmanuel na Steven mu munota umwe gusa
murakoze uwa mbere yavuze ingire babitunganya mu Rwanda barafite abahinga babo biyumvira uko biyumvira bagatunganya ama programme yabo nkuko babishaka abarundi barafite abahinga biwabo nitubwirizo gukora nk'ibyo abanyarwanda bakora dukora nkuko twebwe twisunze ibibazo dufise iwacu ingere dushobora ingere dusanzwe dutunganijwe nk'igihugu uko twoshobora gukora kugira dushikire abantu biwacu turafise rero abaremesha kiyago bari ku mitumba yose bagenda bariko barigisha ntidubwirizwa kubikora nkuko babikora mu Rwanda uwa kabiri nawe avuga ibya leta ndagira ndamwibutse ko leta ni y'abarundi kandi ikozwe n'abarundi kandi ntituze turiyumvira ko ari kibazo cya leta gusa ahubwo nuko umurundi uwo ariwe wese yumvira gutanga intererano yiwe ahubwo wewe ariko akora iki intererano yiwe ariko aratanga niyi hanyuma abarundi twese twatangura guhindura ingendo tukaza turiyumvira ati none kuri iki kibazo ko mbona ari kibazo cy'inkora mutima nitubirekere leta yonyine umwe wese akiyumvira nk'umurundi ati ni ineza y'igihugu kazoza k'igihugu kava muri ibi tuzobishikako ikigira kabiri bavuze ibyerekeye amasengero amasengero jewe nkunda ku kubona ineza hako nobona inabi mu bintu byose birashoboka ko ariho bimwe bimwe tutumvikana ko ariko benshi mu bagize amasengero nabo baremera yuko dufite ikibazo kigwirirana ry'abantu uburyo dukoresha nibwo tutumva kumwe abo b'amasengero benshi bigisha uburyo kama nushoboye kumvikana bo bakagenda bakigisha ubwo buryo kama batari ko baravuga nabi uburyo bukoreshwa kwa muganga natwe tukwigisha ubwo uburyo bukoreshwa kwa muganga tutari ko turavuga nabi ubwo buryo kama icyo dukeneye gusa nuko igwirirana ry'abantu rigabanuka nta ngorane nimwe ihari
ego ayo masengero hari icyo murakora na hamwe ku bijyanye no gutunganya amanama kuri icyo kibazo
ego cyane gose twama turi kumwe abo masengero benshi baranzi hari n'abahava basigaye biyumvira ko no bandi umupasitori cyangwa ndi umupatiri abandi bakibaza ko ndishe kuko twama turi kumwe kenshi
iyo
bibaye ni nk'inshuro zine zitanu ku mwaka turaronka amanama tukavugana turavugana kenshi nabo
ego me murakoze turafite Abdere kuri telefone Abdere mwiriwe
we na mahoro
ego me munyarutse mwazi ikibazo cyanyu canke icyumviro
okay je icyumviro cya mbere nari mfite nuko je shigikiye uwo mugambi kuko uri kurarama ibirana ry'abantu mu Burundi birateye ubwoba ugasanga umuntu umwe yabyaye abana 10, 15, 20 atamikora afite ugacusanga ni ikibazo ariko rero ikindi kibazo nacyo mbaza uwo mutumire ko mbona amashengero menshi yigisha ati babyare abana benshi muri mu masengero byo cya bigenda gute uwo mugambi baba barabanjije kuwucisha mu masengero kugira abanyagihugu bawumve cyangwa byo babimeze gute
ego mereka ntara muha masengero uramaze kujya gusengerayo ukumva izo nyigisha ego mereka
nitubyare tuzire nka kujya ku museni wahageze
ego me izo ni nyigisho za bibiliya kumbure abatumiye bagira icyo bazivuze ko Boniface mwiriwe Boniface kuri telefone mwiriwe
mwiriwe
ego me murakoze gira icyo mushikirije
mu mazina mama kwa Boniface kuri ni baba Serafia ndi ku Tanzania
ego me Boniface tusana ba mutakaje hari iTanzania ariko reka abatumire babanze bishure Abdere nyakubahwa Juma mwishure Abdere amasengero yisunga bibilia kandi akavuga yuko kwisunga bibilia ngo atari igicumuro sinzi yuko ari cyo mu kivuga
murakoze cyane ariko nibaza nkuko mwamubajije ntituze turafatira abantu mu kivunga tubarengera karimbi si byiza nivyo birashoboka kumbure ko hashobora kuba hari isengero imwe cyangwa zibiri bashobora kuba bakivuga ivyo ariko nabo nyene nibaza ko ivyo baba babivuze kera uno munsi amashengero menshi iyo turiko turavugana baratahura ko mu Burundi dufise ingorane ikibazo kigwirirana ry'abantu ivyo barabitahura turabihuriza ko twese
sinibaza kuno musi hariho isengero nari mwashobora kujamwo akumva ariko aramwigisha ngo bavyare nk'umusenyi w'ikiyaga canke nk'inyenyeri zo mwijuru. Abantu benshi barongoye amashengero baramaze kujijuka inyigisho nk'izo ntazo bagitanga. Aho dusigaraniye ikibazo hagati ya twebwe n'amashengero nuko bo bavuga ati kuri twebwe ni ugukoresha uburyo kama bwo gutandukanya ibyaro, natwe tukavuga tuti kenshi twarabonye hamwe hamwe birakunda ugasanga barashobora gukoresha ubwo buryo kama birakunda, ariko abantu bose ntidushobora kubafatira ku nguvu ngo bose bakoresha uburyo kama kuko hari nabo imibiri yabo igora ntibikunde cyangwa bamwe nabo ugasanga n'ubwo buryo kama ntibwabakundiye. Akaba ari nacyo gituma rero twe tuvuga tuti aba amashengero nibatanga intererano yabo bigishe ubwo buryo kama basanzwe biyumvamwo nta ngorane, natwe twigishe uburyo bukoreshwa bwo kwa muganga, hanyuma tuze duhurire hamwe imbere tubona ko turiko turatera imbere kuko tuduza ikivi twese hamwe.
Egome murakoze, reka tubaze Jean Berkimanse Barumbanze mu bijyanye n'uburyo bwo kugabanya inzyaro, hariho abanywa ibinini, hariho abiteza inshinge, ariko hari ibibazo biza mu banyagihugu batize ubwo buryo bwinshi buri mu ndimi z'amahanga abanyagihugu badatahura, icyo ntimwibaza ko ari ikibazo?
Ego murakoze cyane. Kira mbere gato mpere kuri iki abdere abadizene nunganire muganga, icyo nshimye twahurije nabonye ntiyavuze kandi ni uko abo madini ntibabuza uburyo bwo gutandukanya ibyaha, ntibabuza umugambi gutandukanya ibyaha. Kumbure ni uburyo bemera n'ubundi bataremera neza, aho yagisiguye neza. Hanyuma ikindi nacyo nababwira ni uko nka twe turi kuri te, niko mwabivuze, aba bantu dufite twakira ibiharo tujya turatanga muri uwo mugambi w'ubushikiranganji benshi cyangwa bose bari mu madini, benshi n'abakatolika n'abaporosi n'abamizima baruzuye bose, niko nabivuga. Hanyuma ikindi nacyo ni uko aba batwara amadini kombo na tanu wajehegwa n'uwapfuye, tanu wajehegwa n'uwimbanye yahitanye, tanu wajehegwa n'umwana yitabye Imana yabuze ikimure yasanga yazanye na nyina we, tanu wabigeherana gatoya. Hanyuma muvuze mukire uburyo dukoresha kumbure ururimi rushobora gutera intambamyo ugatera ingorane mu gutahura, nicyo twebwe tuba turi nicyo tujejwe rero kubwira si gusigura. Aho tubyandika, aho tubishyira ku mpome ku muryango, tubyandika mu Kirundi. Twe dukoresha ururimi rw'Ikirundi, bije biri mu Gifaransa twe tubihindura mu Kirundi. Umuntu aje gutegura urushinge ndamubwira ni urushinge nuku rumeze nuku, akabona muti bamutera ni binini, akabibona akambwira ni binini. Rero kubwira ngo ni amapirire cyangwa ni iki, hari abize bazi ubwenge byorohera gutahura, hakaba n'abandi batize aho tubabwira mu Kirundi ko byose turashobora kubishyira mu Kirundi nk'uko abahinga babitwigishije, natwe tukatatubishyira mu Kirundi, tukatatubishyira mu Kirundi. Iyo tuvugize ku maradiyo nk'uko kwanyu tugakoresha ururimi bose twese twumva, ari mwebwe amenyesha makuru dukeneye ko biganira, uva mu Gifaransa, uva mu Cyongereza, ukabivuga mu rururimi aburi kurasigurira bene igihugu bakeneye kubukoresha, akaza yumva neza icyaje kwicara cyo mu Kirundi apana mu Gifaransa.
Ego me murakoze. Elia kuri telefone. Elia mwiriwe?
Mwiriwe neza nyako amenyesha makuru.
Ego me tubakabe munyarutse mubaze cyangwa mugire icyo mushikirije.
Ego te uche na chaka kushikirika murakoze cyane kwose kunyakira ku kibuga Amerika kwari kubatera intege bakabandanya kwose kwigisha kuko hamwe mu misozi womengo ni kubikanwa, urashobora gusanga nk'umubyeyi ariko aragira ibibazo byo kwibaruka kwa muganga kunda igira nka 10 cyangwa 11 kandi ibindi byose byagenze neza, urumva yuko kuba ari nko guhiganwa kugira ngo ati ntabya yabangana ukunye noba mpombe nakwanaka mbona babayeho ibintu bityo. Rero ni ukubandanya kwigisha cyane rwose wajyewe aho mpora mbona cyane cyane ariyo onye ruguru usanga umuntu ariko ahiganwa na naka kandi batanganya amikoro. Jyewe icyumviro cyo wanjye ni icyo onye murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego me murakoze. Namwe Didase mwiriwe kuri telefone.
Ndagize mwiriwe, ndakoze cyane kunyakira ku ijwi rya Amerika.
Ego me tubasabe munyarutse akabazo kanyu.
Nandi nashaka kubashimira ku kigoro kanyu mubandanye muduhishije ko n'igihugu batobato.
Ego me murarifise
ego nandi sho noterera nashaka kubaza uwo muntu
ego turakumva rakumva barakumva
nashaka kumubaza kuri uko kuntu eta avuga gukonga n'izo ngabahanye siguro bona batije abahanye siguro nashaka no kubaza uko abantu bafite ubumuga bwo kutavuga n'ibiragi bobo bacha bahanye siguro imeze gute kugira ibyo bintu bikurikije.
Ni kibazo gikomeye cyane. Reka dusabe muganga Juma Ndereye hari uvuze ibyo guhiganwa ngo abanyagihugu cyane cyane ku mitumba babyararuko babona abandi uko bavyaye kugira abahiganwe. Icyo kibazo mu kicishura gute muce mugira ko ni kici bumuga?
Murakoze reka mpere kuri icyo cy'ubumuga kuko cyo coroshe cyane. Turafise amashirahamwe ahurikiyemo abo bantu bafise ubumuga butandukanye cyane cyane nk'abatabona canke nabo badashobora kuvuga. Abo nibo dukorana kuko nibo bazi imvugo yabo bagenzi babo nibo bashobora kubasigurira. Abo rero nabo turamaze kubigisha kandi nabo baragenda bagasigurira bagenzi babo. Uyu nawe yavuze rero icerekeye kubandanya guhimiriza nivyo dutegeza kubandanya kandi icyo ni gikorwa cha misi yose nawe nyene tumutumire ko azarahimiriza nabandi. Ariko kandi ndamwereke yuko guhindura imibereho y'umuntu si kintu coroshe, si kintu ugira uno munsi ejo ukaba watoye inyishu, birafata umwanya. Uyu mwanya rero ni kubandanya turiko turabangira ariko tubandanya kandi twigisha kugira ngo hatebe hashike icyo gihe abantu bazohinduka. Yibuke ko ejo hahise abarundi yize kahise k'igihugu cacu. Abarundi twaro twubatse igihugu cacu mu ntambara, abantu baragenda bakagwana tugafata aho tuba. Nuko mura ko mu mitwe yabo haracariho ako kantu yuko turi abantu babagwanyi, kugwana nako ubukeneye abantu. Ikigira kabiri turabarimi n'aborozi kandi iyo ukeneye kurima canke korora ubukeneye abantu benshi. Ari nacyo gituma rero abantu bakiriko barafatira kuri bya bindi bya kera so kurera bisa abagore batatu abana ijana kubera yuko wewe yari afise isi ndimwa nini cyane, afise amahanga yose ashobora kugenda canke yagenda kugwana. Ari kuno munsi nibigikunze nico gituma duhamagarira abanyagihugu kugira ngo bahindure ingendo bamenye ko ibyo twarimo ejo hahise kuno munsi byahindutse kandi ejo siko bizaba bikimeze, nico gituma dubwirizwa guhinduka kuno munsi.
Ego imbere yuko tukureka muganga ugire ko ugire impanuro utanze canke akajambo kanyu mutanze mu munota nk'umwe.
Murakoze. Nashaka gutumira abarundi n'abarundi kazi batwumviriza bamenye yuko irondoka rijanye n'amagara meza na cane cane iki kibazo cyo gutandukanya imvyaro canke kuzihagarika burundu ni kibazo cy'inkora mutima ku murundi wese. Ntiyagire n'umwe yigira sindabibazwa, ntiyagire n'umwe abitererana abandi, ntiyagire n'umwe yiyumvira ko ari kibazo cya leta yonyene, ni kibazo cya twese. Umwe wese natanga intererano yiwe aho asanzwe ari.
Ego murakoze. Reka tuze kuri Jean Berkimansi barumbanze. Ibibazo byari bikiri byinshi, abanyagihugu baracyakura ndetse n'ibibazo na jenari mfise biracyariho, ariko biraboneka yuko ari kibazo tuzobanaye tugaruka ko kandi naho twokigaruka ko nta kibazo, n'ukugira turi yuko twogitorera umuti. Tubasabe muvuge akajambo ka nyuma kuri iki kibazo canke kumpanura mwotanga.
Ego murakoze cyane. Deni bazo ko akajambo kanyuma nubwira ariko baratwumviriza cyane cyane ko twoteza kumenya yuko irondoka rijanye n'amagara meza kudufate ku mugambi wo kubyara ku rugero ari umugambi. Nibaza yuko uri gutera imbere cyane kandi uje habona kandi ku neza yacu, tugateza kumenya yuko uwo mugambi uraba ubuzima bw'umuntu kuva akiri mu nda hama akavuka hama agakura akagera mu bigero hanyuma akibaruka hanyuma noneho kugera mu busaza. Dukuvuga uwo mugambi uraba icyo novuga nk'umugambi nyamukuru irondokeje n'amagara meza bajamwe bose, ya umwana yabo ukuze yaba uri mu bigero canke ugeze mu
bukuru. Murakoze.
Ikindi nacyo ni uko nko mu bijyanye n'iterambere
yego mu masegonda make cyane
ibikobwa cyane ngo pramisa meniyo byo tumaze imbere irafasha gusa irakontegura ni kimwe mu yindi migambi yofasha abantu batagira ati rero byo pramisa meniyo niyo twota tugenda ko gusa menya yuko bavuze ko arande dukora bimwe tugenda kuri parallel kugira ngo turabe ko yeje ho bari mitende bakadufasha kumvisha abantu
murakoze
ibyo kwigisha bakadufasha tugashobora kujya mu mwuga
murakoze turabashimiye na muganga Juma ndereye kiganiro kigarukiye ngaha ibiganiro bica kujya Amerika birabandaye mu gume ku maradio yanyu.